Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Rwanda miliyoneza nshuti mu isi duteramanye muri kumwe na Federica Nkurikije mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika ikaze makuru yacu yo ku isaha. Murundi inzu zishika ku 33 ziramaze gusenyuka mu makomine ya Buganda, Rubombo, Mabayi na Mugina mu ntara Cibitoke kuva ku munsi w'Imana.
Inzu yarabomotse, amakaye y'abana arapotera, amasahani, amagurudu, ibyo turyamako byose birapotera. Inzu yaranguye ko ahandikimuga aha hose amatafari yaransenyaguye.
Uyo ni umwe mu banyagihugu bavanywe mu nzabo n'imvura isigenya yaguye mu ntara Cibitoke muri aruko bushira urengero bw'u Burundi. Uganda catangaje ko abantu 10 narwaye Ebola barimwo umugabo yarafite imyaka 24 yahitanywe n'iyo ngwara mu ntango z'indwi. Ishyirahamwe mpuzamakuru ryitaho impunzi ku isi HCR rivuga ko ritazoshira mu ngiro umugambi wa leta ya Tanzania wo kugabanya imfashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu cyo gihugu. Uyu mugambi warufite intumbero yo kuziburabuza kugira ngo zitahuke ku nguvu. Aya makuru yacu tuyahere ku makuru rero avugwa mu kanya, tugiye kwashikiza mu kanya kari imbere. Ibihugu by'Uburusiya na Ukraine byahanahanye abanyororo b'intambara amajana n'amajana. Urusiya kandi bwarekuye n'abanyamahanga 10 bwari bwafatiye muri Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Ibihugu byombi byari bimaze amezi mu biganiro byo guhanahana imfungwa z'intambara babifashijwemo na Turikiya na Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwarekuye abasirikare ba Ukraine 215 barimo abasirikare barwaniye cyane uruganda rw'amashanyarazi rwa Mariupol n'abakomanda babo. Uburusiya bwarekuye kandi n'abanyamahanga 10 bwari bwarafatiye ku rugamba muri Ukraine, n'Abongereza 5, Abanyamerika 2, Umunyasuwede 1, Umunyakroasiya 1 n'Umunyamaroc 1. Bose uko ari 10 bahise bajyanwa muri Arabia Saudite, aho bazaturuka bataha mu bihugu byabo. Ku ruhande rwa Ukraine yo yarekuye abanyururu b'intambara b'abasirikare b'Uburusiya 55 n'umunyapolitiki ukomeye w'umunya Ukraine ariko ukorana n'Uburusiya, Viktor Medvedchuk w'imyaka 68 yarafunze kuva mu kwezi kwa kabiri gushize. Leta ya Ukraine yamuregaga icyaha cyo kugambanira igihugu cyashoboraga kumuviramo igihano cyo gufungwa burundu.
Urakoze Thomas. Igihugu cya Uganda cyatangaje ko abantu 10 barwaye Ebola barimwo umugabo yafite imyaka 24 yahitanywe n'iyo ngwara mu ntango z'indwi. Kivuga kandi ko hari izindi mpfu indwi ziriko zirakorwa ko itohoza kuko zikekwa ko zoba zaturutse kuri Ebola. Ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Muganga Kyobe Hanilbosa ushinzwe ibijyanye n'indwara ya Ebola muri Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda abwira abanyamakuru yagize ati: kugeza uyu munsi turemeza ko abantu 7 barwaye Ebola, umwe muri abo duhamye ko yapfuye. Umugabo witabye Imana yari yagize umuriro n'impiswi kandi yababaraga mu nda, yanarukaga amaraso. Mbere yabanje kuvurwa malariya, nyuma aza gusuzumwa virusi ya Ebola ubwoko bwabonetse muri Sudani. Uganda yaherukaga gutangaza icyorezo cya Ebola Sudani mu mwaka wa 2012. Muri 2019 igihugu cyabonetsemo icyorezo cya Ebola Zaire. Iyo virusi yaturutse mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari gihanganye n'icyorezo mu ntara yacyo y'Amajyaruguru y'Iburasirazuba. Mu kwezi kwa munani hemejwe umurwayi wa Ebola mu mujyi wa Beni mu Burasirazuba bwa Kongo. Hatangijwe gahunda y'ikingira mu kwezi gushize n'uwo mujyi wa Beni.
Urakoze Jeni. Igisirikare cya Nigeria caburiye abanyagihugu bo muri leta zitatu zo muri aruko bushira urengero ngo bave mu turere twa mashamba imbere y'uko umugambi wo gutera amabombe ku babandi n'abakoresha iterabwoba utangura. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Amatangazo arimo guhita kuri televiziyo no ku maradiyo yaburiye abaturage bo mu turere twa Zamfara, Katsina na Birnengwari intara ya Kaduna kuva mu mashyamba mbere y'iterwa ry'ibibombe bikaze. Murtara Harisan Umaru, umuyobozi mukuru wa televiziyo na radiyo bya leta ya Zamfara, yeretse amatangazo ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters kandi yavuze ko igisirikare cyabasabye kuyatangaza. Harari mu ndimi zikoreshwa mu karere, Pidgin English, Hausa, Kanuri na Fulani. Udutsiko tw'abagabo bafite intwaro bazwi mu karere nk'amabandi bishe kandi bashimuta abantu ibihumbi mu majyaruguru y'Uburengerazuba bwa Nigeria mu myaka ibiri ishize. Bakunze gukorera mu mashyamba. Igihugu cyagerageje kwifashisha abasirikare bacyo bake kigerageza kugarura umutekano mu bice byaguye by'intara za kure mu misozi, ariko ntibyacyoroheye. Itangazo ryavuze ko bombe zizaterwa zishobora kuzarinda ubuzima n'imitungo y'Abanyanigeria. Umwe mu bagabo bo muri leta ya Zamfara, Abdullahi Abubakar, yavuze ko yumvise iryo tangazo kuri radio kandi ko yabonye indege za gisirikare zizenguruka mu kirere. Abandi bagabo babiri nabo bizafara, umwe Igumi, undi Ishenkafi, bavuze ko hatewe amabombe buri munsi kuva mu gitondo cyo kuwa gatandatu. Bombi basabye Reuters kutabavuga mu mazina yabo.
Bakozi bageze bacuje ni ukamuzi na Thomas Kamilindi badushikirije yamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru avugwa mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Abantu 10 bafite ibimenyetso by'indwara ya Ebola bariko baravurirwa mu bitaro byo mu gihugu cya Uganda. Nyuma y'uko umushyanzi hajejwe amagara y'abantu muri Uganda atangaje ku munsi wa mbere ko ikiza cya Ebola kiyadukije mu gihugu. Ni inkuru dushikirizwa n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Amakuru y'abantu basha basanganye indwara ya Ebola yatumye Minisiteri y'Ubuzima ihamagarira abaturage kuba maso no kumenyesha abashinzwe iby'ubuzima abantu bose bakekwaho kuba banduye Ebola mu turere batuyemo. Abo bose basanganye iyo ndwara batuye mu karere ka Mubende, ahabonetse umuntu wa mbere ufite iyo ndwara ikaba yaramaze no kumuhitana ku itariki ya 19 z'uku kwezi. Emma Ainebyona, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima yabwiye Ijwi rya Amerika ko agace ka Mubende n'uturere tugaherereye burimo gukurikiranwa kugira ngo bamenye niba hari abandi banduye iyo ndwara.
In the last 24 hours, we registered 6 new confirmed cases of Ebola.
Ati mu masaha 24 ashize tumaze kubona abantu batandatu bashya banduye icyorezo cya Ebola. Ubu mubare w'abanduye ugeze kuri 7. Nta bantu bashya bapfuye. Kandi hari ibindi bipimo bigikorwa mu kigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda. Turakomeza kumenyesha isi buri gihe ibivuye mu bipimo bisohotse. Dufite amakipe y'abahanga mu kurwanya virusi bakomeje gukora iperereza ku bwandu bw'iki cyorezo no kugenzura abahuye n'abanduye no kubakorera ibipimo.
And also doing contact listing and tracing.
Inzego z'ubuzima zivuga ko umuntu wanduye Ebola agaragaza ibimenyetso birimo umuriro mwinshi, kuruka, kubabara mu mihogo, impyisi y'amaraso cyangwa inkari, kubabara imitsi, kubabara umutwe n'intege nke z'umubiri muri rusange. Zivuga kandi ko iyi ndwara ishobora kwandura ihererekanijwe mu bantu hagati yabo iyo ukoze ku muntu uyirwaye cyangwa se ku maraso no gukora ku matembabuzi yo mu mubiri w'umurwayi wayo cyangwa igaturuka mu kamu nyamaswa zifite imiterere ijya gusa n'iy'abantu. Ikwirakwira cyane iyo umuntu akoze ku muntu uyirwaye cyangwa ku murambo w'uwazize Ebola. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko Uganda igeze kwibasirwa n'imiterere yose uko ari itatu ya Ebola, ariyo Ebola Zaire, Ebola Sudani na Ebola bundi buryo. Ivuga ko ubu bwoko bwa Ebola Sudani burusha ubukana ubundi bwoko. Ni nabwo bwoko bwagaragaye mu gace ka Mubende. Profesori Pontiano Karebu, umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda, yasobanuye Ijwi rya Amerika itandukaniro nyamukuru riri hagati y'izi virusi.
The differences between these viruses are in their genetic composition. If you look at their
ati itandukaniro muri ziriya virusi ziri mu bigize uburemangingo bwazo, tubimenya mu gihe dukora ibipimo muri laboratoire. Umubare munini w'impfu zatewe na Ebola muri iki gihugu twigeze kugira ni mu mwaka w'2000 mu gace ka Guru, zinatewe n'ubu bwoko bwa Ebola Sudani. Kugeza ubu turacyakora ubushakashatsi aho iyi virusi ya Ebola yihisha n'ubwoko bw'inyamaswa ziyibika. Hari byinshi abantu bakeneye kumenya, ariko turacyakora ubushakashatsi bugoye.
the reservoir, what we call the reservoir.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ubwoko bwa Ebola yiswe Sudan budashobora gukumirwa n'inkingo ziboneka zo kurwanya Ebola. Muganga Bayo Fatumbi ashinzwe indwara zandura muri OMS ishami rya Uganda.
We've done something before in DRC.
Ati mukorwa twakoze imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twasanze urukingo rwakoraga kuri Ebola Zaire rudakora neza kuri Ebola Sudan, ariko hari ubundi bwoko bw'inkingo bwa Johnson and Johnson birimo gupimwa. Ntituramenya neza niba urwo rukingo rushobora gukumira ubwoko bwa Ebola Sudan. Hagati aho Minisiteri y'Ubuzima yijeje isi ko Uganda ifite ubushobozi bwo kurwanya iki cyorezo ishingiye ku makipe y'abashinzwe ubuzima afite uburambe mu kurwanya ibyorezo, ivuga ko bitazaba ngombwa ko hafungwa imipaka n'ibindi bihugu. Umunyamabanga uhoraho wa Minisiteri y'Ubuzima Muganga Diana Atwine yabwiye abanyamakuru ko amakipe atandukanye y'inzobere yoherejwe mu gace kibasiwe n'ibindi bice bigaherereye kugira ngo bagerageze gukumira ikwirakwira ry'indwara. Abayobozi b'inzego zibanze mu turere twibasiwe nabo bahagaritse by'agateganyo ibikorwa bihuriza hamwe abantu benshi. Ebola yemejwe bwa mbere n'igihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize ubwo umuntu wanduye yagaragaye mu mujyi wa Beni. Muri Uganda haherukaga kuvuga icyorezo cya Ebola mu myaka 10 ishize. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius, urakoze. Tukivuga kandi ku kiza cya Ebola, leta y'u Rwanda irahumuriza abanyarwanda ko ata Ebola iragaragara mu Rwanda, ariko igasaba abantu bose gufata ingingo zo kwirinda no kwamirira kure icyo kiza kugira ngo ntigishike mu gihugu. Unaho tuje mu Burundi, aho inzu zishika ku 333 zimaze gusenyuka mu makomine ya Buganda, Rugombo, Mabayi na Mugina mu ntara cy'Ibitoke kuva ku munsi w'Imana. Izo byavuye ku mvura nyinshi ivanze n'umuyaga imaze iminsi igwa muri ivyo bice by'igihugu. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika, Eloge Willy Kaneza.
Inzu yarabomotse, amakaye y'abana arapotera, amasahani, amagurudu, ibyo tujyamako byose birapotera. Inzu yaranguye ko ahandikimuga aha hose amatafari yaransenyaguye.
Uri mukenyezi Jacqueline Nizeyimana wo ku musozi wa Ruhagarika ni muri komine ya Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'Uburundi, avuga ko ata kintu na kimwe yaramiye mu byo yarafite mu nzu.
Ukuguru urabe uko kungana, aha hose numva nta n'ahamwe niyumva, bakwiye kuduhagurukira bakadufasha.
Eka na Martina Niyonzima nicyo kimwe nta bwanwa afite yemeza ko bwavutse umunwa.
Inzu nabonye inguruka kubwo umuyaga mwinshi warimo imvura nyinshi idasanzwe, nagiye mbona inzu iguruka kandi nta na kimwe mbona ndanashoboye mu mwanya n'isa n'uduti tw'amavoka nari kubikorako twari duhungurukiye hasi twose, n'inyumba ati yose cararandaguye aha nta kintu na kimwe mbona ngiye kuzakwifashisha. Turahangayitse rwose guhera ejo no kuri turara mu karere, turara mu mbeho, ugusanga bariko barasaba indabo no munsi barondera aho barara ni benshi ubu, n'amazu yo gupanga ntayo yabutse n'abayafise bashe bayazimba.
Umutama w'umuntu agarika nyene we yemeza ko yahatswe no kuhasiga ubuzima.
Hariho n'abandi bariko bararengana binjiye mu nzu iwanje, mbona umuyaga nyene ikintu kiri ko giterura amabati. Nama ngenda bene aha mu mfuruka y'intuze impande y'umuryango gucya umuyaga wamuraterura neza neza urajyana iriya mu bidyo epfo hafi kurenga nk'ibidyo bibiri. Urabona ko nibereye ndi n'umutama nako gaparasera nabako sinzi ko nzoronka n'uwo inuwo kangurira nkaza kurabaho nza gusembera, kuko si iyo nzu n'ukuri ntayo naba nkibasha kugira ngo ndagonda kuyubaka. Je
nadya afashe imana nawe hejuru yo kubura uburaro n'ibikoresho by'abana bibozo kwishure byaratwawe.
Ubu dusigaye dusembeye burira tukarabaho tuza gufata inara. Abantu ni ingorane, bamwe bari bagiye ku ishuri n'amakaye yaranyagiwe, aha bisaba kurinda kugura ayandi amakaye n'amahera aha ntituboni yapfa kubera ubukene dusanzwe twifitiye. Inzara ahubwo ni yose, bamwe twari dusanzwe tujya dusumye.
Uno mugabo we yibona nk'uri mu kaga bitewe n'uko inzu yabamwo ari yapanze ikaba yarasidutse. Bene umuryango wiwe bahisemwo kuba mu musaka.
Nta mahoro kabisa kubera ko tubu tutajya aho turara. Genda umupanga ishingira homba, ndi umuntu waho nyine nguma ngendagenda, nace mfata ukuntu abana baja kwiga, nca mfata intuza amabuye, imyanya ntugerekanga ko mbayeho nabi mu buzima bwanje n'ukuri eka nta kuntu giye kubaho n'ugupfa gusa
barahindi mu ruhongo n'umuhanuzi wo kumusozi wa ruhagarika ahamagarira abagira neza na leta kugarukira ku banyagihugu kubera mu ntwari buganda batovyishoboza
twaraye tubonye ibara kuri mutumba wacu ruhagarika ibyabaye kuri mutumba wacu na gahomera bumwe turasaba amashyirahamwe intwaro abavuka ntara nyabuna muhaguruke mutabare bamwe basigaye mu bikankara bigaragara amazu na 215 hanyuma abakomeretse nindwe bamwe bari mu bitaro mu kibitoke uvuga imirima y'umutumba yose iri hasi nta na kimwe bafise bazofungurira abana mu misiri imbere ubuho bariko baraja gusahura utwononekaye mu murima iyindwi imwe iyinyene turarangira uvuga ku yindi ndwi ntibazoronka ikibafasha
muri komine muginaho imvura yaje guhuriza huha yasenya amazu yari mu kigwati beganijwemo inyuma y'ikindi gihuhusi cyahitanye abantu n'ibintu mu mpera z'umwaka 2019 gituma imitumba myinshi ikiri kubudatuburwa Janete Nshimiyimana wo muri Tsitsi ya Gisheke umwiheburo ni wose
mbona rwaje nyene mu rupfu nk'uko twari mu kare mu by'ukuri inzu zaha zose zaboreye rimwe oya n'ukuri ubuzima bwaha kubw'ubukene tutakironka naho turima kubera hose hagiye turi mu bukene umwe bubaho rwose
Egide Rubakure umwe bajejwe intwaro muri komine Mugina yahuye n'ijwi rya Amerika ariko akora rusanzu ma ibyononekaye
aya amazu yagurutse ibisenge n'amabati guteranya amazu yagiye yononekara ibihome nari maze kuronka amazu 130 mugabo ankete ntirahera kuko n'amazu menshi agoye gucamo ugenda witondura Ariho wundi mutware twari tuko turafashanya ariko arakora mu kandi karere yo hirya ntwari bateranye ibitigiri neza ngo nyeze na turonye igitigiri gikwiye
iruhande y'amazu n'imirima zasidutse yanatwarwa n'imvura mu makomine ya Buganda na Mugina muri komine za Rugombo na Mabayi mu ntara ya Cibitoke nyene amazu arenga 150 n'ibirasi 5 by'amashure hamwe n'imirima myinshi zarahitanywe n'imvura kuri wa gatatu ku mugoroba mu mpera z'umwaka wa 2019 imvura y'igihuhusi yaguye muri komine Mugina yahitanye abantu 28 nk'uko tegetse muri komine babyemeje eroje muri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA turabaragize
muri kumurabandanya kumiza iradio ijwi rya Amerika iganiro byacu birabandanya muri iki gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kurashikiriza ijambo inama nkuru muza bakungu i New York mukanya mugenzi wacu Vianne Nazwe alikuwa akurikirana icyo kiganiro tuza kubashikiriza bimwe mu byashikijwe mukanya kari imbere mu kurindira reka tuje mu gihugu cya Tanzania ho ishyirahamwe muza bakungu yitaho impunzi ku isi HCR rivuga ko ritazoshira mu ngiro umugambi wa leta ya Tanzania wo kugabanya ifashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu cyo gihugu uyu mugambi warufise intumbero yo kuziburabuza kugira ngo zitahuke ku nguvu ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika James Javin
Ivyo vyemezwa na bwana Enoch McDonald ahagarariye HCR muri komine Kibondo uburengerazuba bwa Tanzania aho HCR yariko itanga ifashanyo y'umuduga unyarukana abarwayi ku baturanyi b'inkambi ya Nduta uyu muyobozi yavuze ko igikorwa nyamukuru cya HCR ari kubungabunga ubuzima bw'impunzi mu gihe kibazo cyatumye bahunga gitarakemuka ku bw'iyo mpamvu yasabye leta ya Tanzania minsi yose guhagarara ku ruhande rw'impunzi mu gihe bugarijwe n'ibibazo yashimangiye ko minsi yose HCR zo kwama yatanze ifashanyo zikwiye ku mpunzi n'ibindi byose bisabwa mu baturanyi bazo gutyo bigakomeza mu bano mwiza hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo igihugu cya Tanzania cyarakoze ibintu byinshi kandi bishimishije ku mpunzi z'abarundi kuva kera kubw'iyo mpamvu ni ngombwa ko HCR gira cyo ifashije leta n'abaturanyi b'impunzi cyane cyane mu bakomine komine intara Kigoma ariyo icumbikiye impunzi z'abarundi niyo mpamvu tubazaniye umuduga gusa dusaba ko amategeko akurikizwa nuko mwabikoze kuva kera impunzi zikeneye amazi inyigisho ku banyeshure ubuvuzi n'ibindi byose bikenewe mu buzima bwa kiremwa muntu haraciye amezi hafane kuva leta ya Tanzania igabishije amashirahamwe kugabanya imfashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Ndutana Nyarugusu bemeza ko nubwo haseri ivuga ko itazagabanya imfashanyo bo batakironka zikwiye zisaba leta ya Tanzania kwihangana nk'uko yabikoze kuva kera
urabona twebwe ibyo ntitubibona bakaduha intica ntikize kaza baraduha duke duke twimfashanyo kujya gucya ntidupfe urabona ibyo bisorori bitatu by'abaduha ibizomara impunzi ikwezi n'indwi zibiri
twebwe dufite amagogwa mbere tutovuga mbere dufite amakuba kubera biko araraba indya ntazo dufite indya zaramaze guhera badindya zikenye ni ukuvuga yuko baduha indya z'indwi zibiri ngo tuzirye ukwezi n'inusu abana bagumara bo kwangara inzara muhira usanga umugore n'umugabo bariko baracaca umugabo nawe ntari gusohoka inkambi ntari buje ku isoko ntari buje inyuma y'inkambi gukorera no muri abo batanzaniya ngo turanga ibyo tujya usanga n'imibano mibi mu rugo usanga izuma yiyongera abana usanga ari abo gutoroka inkambi baguma bagenda bamwe ntituzi niyo baba baragiye
nk'ubu ngaho tuhabaye nabi urabona yuko ibiribwa baduhereza imboga ntizitandikitse baduha intuze nk'igikombe kimwe ngo baraduha imboga none ngaho nka twebwe turi abantu zeye abacaho nyirenyine utoga twaheze kera ku bandi bahagomba ngo duhunguke ku nguvu bamwe batabishaka twibutsa yuko abashyitsi bagiye baraza arakoze neza mugabo oba impinduka bagira cyo badufasha ko
tubahaye kaze batukwiteko barabe data wanje amagogwa n'amariswa tufise
naho biruko ibitigiri by'abahunguka byaragabanutse cyane muri iki gihe ibitigiri dukura muri haseri bigaragaza ko hafi impunzi 95 ariyo zitahukanwa buri ndwi mu gihe abahora bataha mu myaka ibiri ishize bahora barenga gato amajyana na 50 naho leta ya Tanzania minsi yose ihimiriza impunzi benshi ntibabyiyumvamo mu gihe n'abataha basanga icyo bahunze kitarakemuka bigatuma bamwe muri bo bongera guhunga kugeza ubu muri Tanzania habarizwa impunzi z'abarundi zishika 145 mu bitigiri bya nyuma byatanzwe na haseri mu mpera z'ukwezi guheze k'umunani kuva muri komine Kibondo iri mu ntara ya Kigoma James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
turagushimiye Jovina nk'uko rero twabibwiye kwa vya bugi mkanya mkwe jiko chuburundi Evariste Ndashimiye alikuwa shikiza ijambo ina manguru muza makongu mungi gihe hanyuma mugenzi wache Diane Nazwe alikuwa kukiana ijambo na shaka Diane umuraho mrakome
amahoro tumeze neza
tumeze neza ndabona ko ulikuwa kukiana ijambo kandi ilikuwa ilaba mungi gihe tuliko tuwafugana mutuwi utse majambo maki ili nyamukuru amaze gushikiza gushiko alachawa ndanyi
arachavuga president Evariste Ndayishimiye arachavugira i New York mu nama igira 77 ijambo ryiwe rero yarigize muri rurimi rw'Igifaransa atangura ashimira Imana yashoboje we n'abamuherekeje kuba bari muri iyo nama i New York avuga ko bayigiyemo atakigoranye na kimwe hama ashimira Abanyamerika na Amerika yavuze ko bamwakiriye neza yagarutse ku bitaka bitandukanye umutekano gufashanya hagati y'u Burundi n'andi makungu ivikiza cya COVID ya 19 ariko by'umwihariko president yavuga yagiye igihugu cha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Reka dutangure ku migenderanire y'u Burundi n'amakungu yavuze iki kuri icyo kibazo?
Ku kibazo cy'umunsi imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yishimiye ico u Burundi buzana nk'imirano mu makungu yibutsa ko bagize uruhare runini mu kugwanya abakora iterabwoba muri Centrafrique no muri Somalia aha yagarutse ku basirikare barungitse muri ivyo bihugu bitandukanye hama yishimira imigenderanire afitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Tanzania yumvikanisha ko hariho imigenderanire ihari imigambi iriko irakoreka cyane cyane mu byerekeye amabarabara agaruka ku mugambi bafitanye n'ibyo bihugu kubaka indarayi ariko muri iyo migenderanire yako karere k'ibiyaga bigari ntigeze avuga Uganda ntigeze avuga Tanzania u Rwanda yibanze cyane rwose mu kuvuga ko iyo migenderanire ivyo bikorwa biko bikoreka hagati ya Congo hamwe na Tanzania
ndabona mukanya arangije ijambo ryiwe mutubwiye ku kintu yoba yavuze cerekeye cyane cyane umutekano mu gihugu cya mu karere
umutekano mu karere yavugiye cyane gose Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo yabwiye Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo avuga ko yifuza ko ONU yayisabye ati ndasabye mufashe kiriya gihugu Uburundi bwanje bwarabiciyemo burazi ko bimeze asaba ONU by'umwihariko haje mu rutoki kuri Antoine Zitera yamubwira ngo arifuza ko ONU igira uruhara ku kugaruka kwa Kongo amahoro muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo aje mu rutoki ku masezerano yabaye na Nairobi yo gufasha Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo avuga ko yifuza ko ONU yagiramo uruhara runini umutekano wa Kongo yana ugarutse ko aruranisha mu bindi bihugu avuga ati iyo igihugu kitameze neza kimwe mu karere biza bifata igihugu cyose biza bifata ubundi burere bw'ibyo bihugu bitandukanye aca asaba na ONU ahavuga ati turashima twebwe aho Burundi bugeze twarabifashijemo n'amakungu ni mufashe na Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo nk'uko mwabigize saba ONU kuvana igihugu cy'u Burundi mu bihugu bitako bijegajega avuga ati nikubitiza amasi inyuma muri imyaka 17 intwaro yacu imazeho ubu igihugu kimeze neza uwo mutekano yagarutse ko muri Ukraine aragaruka ko muri Somalia ariko by'umwihariko yavugiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
yavuze kandi ko ibintu bimwe bimwe musha kwa mwakurikiranye ibyereke imigenderanire tukivuga ku migenderanire igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Burundi na Tanzania kubyereke cyane cyane iwa kwa gari ya moshi izo bintu yabivuze kwiki
na bivuze mukanya na bivuze ko yavuze ko uyu mugambo hari kandi ari umugambi uzofasha Burundi cyane kwiteza imbere ugateza imbere n'akarere ariko tukivuga ku by'imigenderanire mu ntango yigeza yerekana ko hari ico yotsa ico twita communauté internationale mugambo nyuma yaje abwira ONU ko hari habakozi ba ONU batanezerezwa no kubona ibihugu bitandukanye biriko biratera imbere mu bya demokarasi avuga ati hariho abakozi ba ONU simena ina bihugu bashaka guhungabanya demokarasi ibyo bihugu gutyo agira ko asaba ONU ko yobwira abo bakozi batandukanye kuza baragerageza kubahiriza demokarasi iba igeze mu bihugu bitandukanye hanyuma bikiteza imbere ibindi yagarutse ko yagarutse ku gihindagurika ry'ibihe mu kanya tuvugana yariko aravuga kujya covid ya 19 yashimye avuga ati aho twagendeje ni heza twaratsinze ico kiza ikindi kibazo kindi yagarutse ko ni kibazo c'impunzi yakivuze ko gato gutyo yavuze ati turashima ico twakoreye Kongo twarakiye abanyekongo b'impunzi tubakiramo ko yose ataco bicaguye ico transition ye cyane gose
ikindi kibazo gihamba cyane gose yavuze gise uruhara mu iterambere no mu mahoro ni kibazo cindero n'inyigisho ubitubwira ko iki ikintu ashinje niki
kibazo cindero n'inyigisho mu kanya tuvuga na Frederic Nietzsche ariko aragaruka ko nta vise nari bwumve mu cyaka ivuga ko mbuga numvise ko ishimiye rwaruka rw'u Burundi aho rugera nkumbure ndarike abariko barumviza amakuru yacu no nkuta cyatwicu kumbura zindise hanyuma tuze kubabwira byinshi kuri ico gisata cindero no guteza imbere rwaruka ico yarivuze ko imbere ko dutangura gukora na
kiganiro. Yane turagushimiye cyane gose ku makuru duhaye wakurikiranye iryo jambo twavuze kandi ko mukanya iryo jambo ryari rirangiye mwakoze cyane gose.
Urakoze Fred ntumira abatwumviriza iryo jambo ni live kuri Facebook yacu mbe wa radio yacu bashaka kujya bakarira baryose gihugu.
Jati mwese mu kundi radio hejwi y'Amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko reka tubibutse amwe bimwe mu bice bikuru byari bigize aya makuru twabwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR rivuga ko ritazoshyira mu ngiro umugambi wa leta ya Tanzania wo kugabanya ifashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu uyu mugambi ngo wari wafashwe kugira ngo ufite intumbero yo kugira ngo uburabuze izo mpunzi kugira ngo zitahuke ku nguvu twabwiye kandi ko mu Burundi inzu zishika ku 330 zimaze gusenyuka mu makomini ya Buganda Rugombo Mabayi na Mugina aho ni mu ntara ya Cibitoke kuva ku munsi w'Imana ayo rero namwe mu makuru twabashikirije hanyuma rero ibiganiro byacu bikaba birangiriye ngaha ku isaha tukaba tubateye akamo mu bandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi ya Amerika turashimiye inshuti mwese kuba rero mwakurikiranye ibiganiro byacu tukaba dushimiye na engineer yadufashe mu ngabo bw'izuma tukaba kandi dushimiye na Nadia Taha yadufashije kwegeranya ibiganiro turashimiye abagenzi bacu bose bagize uruhara kugira ngo ibiganiro bibashikire aho muri hose turabifurije rero amahoro n'umugoroba mwiza mutekanirwe mu byanyu n'umubanyi.